Mutezamatwi Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi, ku rubuga rwa internet ari rwo www.radioyacu.com, no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha.
Tukwinjira yuko bobandanya urugendo barimo rwiza guhiganwa bigisha, kandi nta n'umwe agora uwundi. Ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu.
Uwo ni Bwana Njangwa Gilbert Beko, ayobora ishyirahamwe Onelope rihamagarira abanyapolitike kwitwara neza muri iki gihe mu Burundi bakomeje igikorwa cyo kwiyamamaza muri referendum. Iyi nkuru kimwe n'izindi zibanda cyane ku matora mu Burundi, turagarukaho mu kanya gato. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, ahatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku banyagihugu biyandikishije kuzatora muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu. Mu mujyi wa Bujumbura, aho Ijwi rya Amerika ryasuye, imyidogo yari myinshi ku bari baje gufata ayo makarita, kuko bamwe bibuze ku rutonde, abandi nabo ngo bakoreshaga umwanya munini kugira ngo bahabwe ayo makarita. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Raymond Zimana.
Haba mu manuko bw'igisagara cha Bujumbura, hagati mu gisagara no mu buraruko bw'igisagara, aho twaciye mu bibanza bitandukanye. Henshi icyo gikorwa nticakurikije amasaha, kuko cyatanguye igihe cy'isaha zitatu cyari gutangura isaha imwe n'inusu yo mu gitondo. Ikindi kibonekeje ni uko hakoreshwa umwanya munini kugira umuntu aronzwe karata mbere akaba nabibuze ku ntonde. Bamwe mu banyagihugu twasanze bemeje ko agahomba ari kenshi kubera bituma batarangura iyindi mirimo.
Bahagaritse akazi abantu n'umusingi bake kugira nk'ubu abana bavuye ku ishuri bashika bagiye, nanjye niba ubona atari ngora.
Uko twari twubize gasuko twabisanze, twavuga ati mu ncamake uko bari bagikoze mu kutwandikanya, kuko n'ubundi kizagutunganya, ariko ubucamaza nk'ikigorana cyane. Ntituriko turorohezwa mu kuronka iyo karata y'itora, kuko tuko tubona abantu bagwiriye mazina yacanganye, urumvuja hariya ugasanga siyuri, waja hajya ukisanga siyuri. Mu bisanzwe kuronka iyo karata ndabona ngaha abiza kugorana cyane.
Ni kubera iki cyari tukizanye tutagikoze? Ni ukuvuga ngo twari tuje kuronka udukarata tw'amatora, none baratutwinye kubera mu bizo organization.
Kuko samano sinkine ngaha naje kwiraba baramburamo kuduhe n'undi ugasanga cyose ndi mu mugabo cyanezereje neza, mu gabo agents aba ngaruke ndabe yuko no garuka nabe yuko bosanga mu mugabo kanya no usanga ugorana.
Kandi na musiko ni riwe ubusa cyangi. Aho gutanga dukaza ngakambire. Tondeye igipapuro kimwe. Ugatakaza iki wawe bigutondeye ikintu kitanagweye. Ni ngora. Nibaze gutondeza amarifa
umwe mu batanga ayo makarata ku bwa Seni umugujeje gutegura amatora, yabwiye Ijwi ya Amerika ko ingorane ari abanyagihugu, ariko akizeza abaza gutora amakarata kutunenge twibonekeje turega umuti buhoro buhoro.
Aha nisanze ibikorwa ntizari byoroshye cyane, kuko amakarata hageze igihe usanga bivanganye, abanyagihugu nabo babwira ko batonda umurongo ugasanga baratugora. Mbwa buhoro buhoro tuko dukoresha ku mafabe amatwaca tubatondesha umurongo abanyeni ndome zitangura tukabatubaha babuye mu mini barayabura, kuko ntiturahe aho batumbera bariko baraza baca barinzira kugira ngo bashikigo baronke nabo.
Abo banyagihugu bobo basa nabiyebuye baravye ingene cyikorwa kiriko kiragenda, basaba ko kongerwa iminsi yo gutora iyo karata, atari uko naho hakongerezwa abakozi mbere bigatunganywa gushaja kugira uwuje anyarukirizwe kuronswa iyo karata.
Bo dufashe bakaraba kabitunganya neza kugira ngo umuntu aje basa tumatanga intoza kaese bamuha kaca baraba nimero zako bakaca bamurabira batuma akagenda
bazoca bongera iminsi kugira ngo twese tumutore none ko dukeneye amatora tutaburonzwe na umva atari ngora urengana umupolisi akakubwira ngo nyemeza none utamwemeje naho umuvuga ni tushikaye
saba yuko abisubira bakaraba nimero batsinze tututike batanze ubwambe
nuko nimba ari bake barondera abantu bafashe babasomera amazina abiyumvise ko bose bari buze bitandukanye, abari hafi biyumve batonde babaze ubukarita bwabo kugira byoroha.
Bamwe mu barongoye imigwi y'amatora makomine agize igisagara cya Bujumbura naho banze kugira ico bashikirije kuri mikro y'ijwi rya Amerika batumenyesheje ko utwo tunenge twibonekeje kubera ari ku munsi wa mbere ariko tugiye gutora inyishu igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora cyatanguye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 9 kwezi kwa gatanu kikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 kwezi kwa gatanu 2018 mu gisagara cha Bujumbura hakaba hategekanijwe gutangwa amakarata y'itora ngana n'ibihumbi 457 581 n'imwe no kuvuga muri komine Muha hazotangwa ikarata 221 888 nazine komine Mukaza izingana n'ibihumbi 106 991 n'imwe nayo muri komine Nahangwa hatangwa amakarata angana n'ibihumbi 229 206 i Bujumbura Remonzimana ijwi rya Amerika.
Tugume mu Burundi abayuke burundani rw'amizero y'abarundi mu ntara cyankuzo baravuga ko bakomeje kubangamirwa mu gikorwa cyo kwamamaza gutora yego bavuga ko gutora oya mumbabarire bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi muri uwo mugambwe uhereye ku mukuru w'igihugu bo bahamagarira abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Uko biriko biragenda ibikorwa byo kwiyamamaza tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundwa kaza ku butegetsi mu gihe aho urunani rw'amizero y'abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanwanyi bago basigara mu iterabwoba basubiye mu mihana yabo hatangura ko iterabwoba
aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba bavuga yuko ni batora oya bazaba batabimukoshi ariko ntibari kuri ubwigenge bw'abanyagihugu
imwe demokarasi ntiyubahirijwe kuko ubwize ngo bavugize gutora ngo oya batagera ko barotwica
ariko ndabyitegereza cyese mbona ko ari karagenda neza nko kwigisha batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bagatuga zotora oya bazaba bamaze gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni urumva rero barafise ubwoba cyane nka je nko ku ruhande rwanjye ndumukozi wa leta ku kazi ntibimeze neza badufashe nabi cyane abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba bahagize ari ikintu kimwe kiba bagatangura kudufata nabi nibatureke twese twigishe nk'uko nabo ariko barigisha bariko baca kunzu bigisha nibatuhe uburenganzira twigishe nk'uko nabo ariko barigisha
aba ni bamwe mu banyuranyi bayo ku mushinga w'amateka gato gwasa bidoga ko batororerezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro aba banyuranyi bamenyesha ko mu mugambwe CNDD-FDD aho baca bigisha bagenda batera ubwoba wowe sazotora oya naho kubona hari amaradiyo amwamwe mpuzamakungu yabujije gukorera ku butaka bw'u Burundi abo banyuranyi babona ko ari gushaka kunyegeza ukuri
ibyo oye tubeha insiguro ya politiki kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona bakeneye yuko hamenye kana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya mu radio yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye
barabonye yuko nimba rizo kwigisha oya byatanguye babona yuko oya izo habitsinda cyo tuma afite ubwoba kugira ngo hazabure ni radio cyangwa nyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko ari bo baba batsinze
kwe twosaba yuko hanini ahubwo bwo kugura ayo maradi akavuga bakamenya mu makungu ibintu bikubera bo mu Burundi
igituma ama radio yabuje gukora barafisa ko bagoze kuko barabona ko boca baza barabivuga twese tutatarabishikiriza tubikije kuri ayo maradiyo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafisa ko bacane rwose birateye ubwoba
kuri ivyo bivugwa vy'iterabwoba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yamagariye abarundi na cane cane abagumya banga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri no bihe vya politiki igihugu kigezemo
mutegerezwa ko n'umuhagararira abarundi mwese aho muri bashaje bagumya banga imana yateka mu muhagararire igihugu cayo kuri nyiki ineza yabene igihugu bose ibiturimwo n'ivyineza yabene igihugu bose sivyo umugambwe turimwo tubasaba kugira ubupfasoni na cane cane tubishaka kubibona mu kino gihe turasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi
ni nako kamo gategwa n'indongozi za CNDD-FDD ayo maradiyo yabujijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radiyo ijwi rya Amerika ni radiyo y'abongereza BBC amaradiyo isanganiro na CCBFM Plus nayo yaragabishijwe n'ikigo ca leta kijeje gukurikirana ku binyamakuru bikora sense mu cankuzo Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika.
Tukivuga ibijyanye n'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya muri kamarampaka mu Burundi, mugenzi wacu Frederic Nkundikije mukanya yavuganye na Bwana Gilbert Bekonjangwa uyobora ishyirahamwe Onelope rikurikirana hafi amatora mu Burundi, yamubajije uko abona icyo gikorwa kirimo kugenda.
arahezi ndwi irenga gatonya imijambwe yose irikirakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya igiriza nshingiro rizotorwa itariki 15/5/2018 turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene niyamamazo irikiragenda none umunsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa urashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemo muri iki gihe cyose ukabona yuko imigambwe ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza kugira bene igihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije icyo igitandukanye n'icy'abandi abavuga ego sankaba abigisha gutora oya nta urahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi naho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe
hari abakuru tuko turaronka avuga ko abanywanyi ba mizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru yavuga kwiki
Twebwe n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibwiriza nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri je nimbira ko ari kinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho utumenge duto duto yukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kugira nshingiro wo vuga yuko kuriko kugenda nazo ahubwo hariho n'ikindi kintu ubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iri kiratera imbere mu Burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko igiza nshingiro byotorwa yego ikatwereka biduha n'icyizere yuko Giza shingiye byo bari binyanywe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibyirizwa harimo ibintu byononera cyangwa ibyononera bene gihugu. Twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimo gwiza uguhiganwa bigisha kandi nta n'umwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajejwe intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikirane neza ntihagire n'uzana amajambo y'uguhungabanya bene igihugu
mu kanya gato mwavuze ko igikorwa kiko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata gutora abanyagihugu gisa n'icagoranye muri Bujumbura ari mu makuru mvuga ko iki mu kanya gato
oya nta byagoranye ibyo ni ibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari yiteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye batebye rero sinzi kuko userukira abo nerope muri Bujumbura iyo bita Bujumbura rira ntarampa raporo mugabo nta kintu kinini inya tuvuga yuko kirononekara mu gutanga ayo makarata y'itora ni ukuvuga yuko icyo bacyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi barabandanya gutanga amakarite gushika tariki 13 z'uku kwezi kwa gatanu 2018 byo bikurikirana n'ejo turanga
Njangwa Gilbert Beko arongoye ishyirahamwe Unelope Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
Amashyirahamwe arenga atatu y'abarundi ba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu myiteguro yo guhuza abarundi ba muri iki gihugu mu kwezi gutaha kwa gatandatu muri Leta ya Kentucky iri hagati mu gihugu cya Amerika. Mu kanya gashize mugenzi wacu Oriane Itangishaka yaganiriye na bamwe mu rubyiruko rurimo gutegura icyo gikorwa barimo Samuel Ndayiragije uyoboye ishyirahamwe Baho hamwe na Dieudonné Irakoze. Uyu ni icyegera cy'urongoye uyu muryango tuvugane utangira asobanura impamvu bateguye iryo huriro ry'abarundi.
Ku ruhande rw'ugwaruka nuko twabonye uburyo bwo kwibuka imuhira no kwibuka ururimi rwacu n'imico yacu nuko twese twashobora guhura tugahimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu
wo
kwikukira kandi tukongera twibuka n'intuze n'imigenzo yacu kuva ku ngoma imvino z'ikirundi reka n'ibindi
no kuvuga ko cyane cyane abagiye hamwe ayo mashirahamwe yagihamwe agizwa hanini menshi muri yo agizwa hanini n'amashirahamwe y'ugwaruka canke aravanze
hatuvugane na Reunion 257 zigizwe n'ugwaruka ko kuriye cyane nga muri diaspora n'igituma twadukeneye kugira duhure hamwe nuko benshi babonye abarundi bari mu America ntituronka kanye kugwiza tujye hamwe kiretse ugiye kunuzeye kuma wedding
kuma kubukwe
n'ibindi ariko nk'umunsi wo kwikura kuri Burundi kuratwibutsa byinshi histoire y'u Burundi kandi kugira ubone ugwaruka rukora atamba abatimbo tukavyina nk'agiye wende umutimbo n'ikintu mazi gukora kuva dushika mu Madame Wit mu America
muri 2008
n'umunani yanico
none wagiye uva he ntabuciriyemo wewe wagiye uva he
yagiye mva muri Tanzania mu nkambi ya Mutabira niyo twabaye na familia yanje dushikira muri Louisville Kentucky ariho nakuriye icyampashije cyane kugira mbandanye ndibuka ururimi rw'ikirundi n'imigenzo yacu nuko n'inyota kugenda mu Burundi yari izo ngoma n'imisi mikuru y'abarundi twagiraje nyine mu gisagara kiwacu
cha Louisville birumvikana cyane ko mugira inyota mumaze gushika muri America nanje ndamazeho imyaka 22 urakumbura igihugu cyane urumva mwaciye mugerageza kugira ngo bibafashe kwibuka Burundi kwibuka imico y'ikirundi kwibutsanya ico mwasize inyuma he murakurikira ibiriko bigenda biba mu gihugu cy'u Burundi. Samuel namwe tugiye ku murongo wa telefone murayoboye ishirahamwe baho n'abarundi baba mu burengero bwa America byifashe gute abarundi baba hano aho hiyo muri Arizona mubayeho mute ubuzima bwifashe gute
muri rusange ubuzima ni bwiza cyane ni mvuga yuko twaje tugereranije kumbure uko benshi bashitse ngaha bifashe no mvuga yuko ubuzima ni sawa ariko ibibazo ntibibura na cyane cyane ibibazo by'umubano indero rw'amashuri n'ubuzima no kuvuga ubukene tuvuze ubukene hari abaca bavuga yuko kumburengera ngo ubukene buba ku muntu ariko twese abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo aho usanga ku by'ukuri hari ibintu bitagenda neza ariko muri rusange turashima kuko igihambaye ni uko ibibazo byose dufite twicarana nk'abarundi tukabitorera inyishu nicyo gituma n'aya mashyirahamwe twayafunze kugira ngo ibibazo nyamukuru tubikemure kugira ngo kandi twandanye dukundisha ugwaruka dukunda igihugu cy'Afurika.
None ko muri hiyo muri Arizona ni kure cyane ni nk'amasaha nk'atanu kugira ngo mushike muri Kentucky Louisville aho ibirori biteguwe kuzoba mu kwezi kuza bizokorohera abarundi murabona bari ko barabyitabira yuko bazovyitabira ibyo birori muteguye muri ntara ya Kentucky
birashoboka cyane cyo nokubwira gusa nuko igihambaye no kumenya icyo umuntu aba ari karakora n'akamaro kacu ahantu babwira yuko kuva mu mwaka 2016 Reunion na n'ishyirahamwe ubaho ibyo birori tuzogira muri Kentucky byabere ngaha muri Arizona nyine nabo barafashe amatike y'indege baraza mu mwaka wa 2017 twari muri Texas twarafashe amatike y'indege amashyirahamwe yose n'abavuye muri Canada baraza ubu rero kuvuga yuko tuzogenda muri Kentucky ahubwo nibaza ko tuzoronka abantu benshi cyane kurusha uko twahora turonka kubera ko Kentucky novuga ko ari nka chance biteye ni hagati novuga mu gihugu ahantu hahuza abantu hegereye abantu benshi bashobora gushika byoroshye rero ndizigiye yuko amashyirahamwe cyangwa abandi barundi batashoboye kwitaba ibyo biro bimaze imyaka ingahe bitanguye ko tuzaba turi kumwe nabo muri Kentucky rero abantu muri Louisville Kentucky bumve yuko bitegurire kwakira abantu benshi ntibitegure abantu bake cyane nibaza ko ubwo rubanza rwo kwitabwa n'abantu benshi cyane nko muri Arizona ndibaza ko abatari bake tuzaba turi hatwara
none ayandi mashyirahamwe yagiye hamwe kugira ngo mutegure iki gikorwa n'ayahe ayo mashyirahamwe akora iki
ego no kuvuga amashyirahamwe muri rusange dufise turi ko turategura na bino birori n'amashyirahamwe ashyika kuri atandatu harimo ishyirahamwe bita BDI ni Burundi Development Initiative hakaba n'ishyirahamwe ubaho bisigura United Burundian Refugee Association of Hoston byo muri Texas hakaba na baho Burundian American Heritage Organization benshi bahora bazi ko ari Burundi Arizona ariko bakaba bari kuzihindura izina akaba ari Burundian American hariho rero ishyirahamwe rero Reunion riza uvuga ko rikuri bwa mbere mu gutegura bino birori hanyuma tukaba dufise na navuze Reunion 257 bambu ari nizo vuga ngo ndavuze nabi ni Reunion 257 hama tukaba dufise tuvugane na John Joe muri Kentucky aho nyine muri Kentucky ngo bazaje ko bariko bakora ibikorwa kugira ngo ibiro bizagende neza tukaba dufise kandi na radio Indundi yamfasha cyane muri diaspora burundese no kuvuga mu barundi bari hanze ni radio ifasha cyane kumenya makuru yabo n'ingena bakora kandi gaterera aha rero mu kibuga ko mu mwaka uheze yarafashije kugira ngo abahinga bagiye aba agende neza n'ubu rero Indundi muri programa bafashwe na Union hariho programa nyinshi z'umupira n'ibindi ngira ngo tuzaza kwigaruka ko bizoba bihari Indundi rero nayo iri mu bintu muri abo bantu batriko turakorana hariho n'abandi nani bashira hamwe rero yifuza gufatanya natwe ariko babimenye bwa nyuma ariko bo bazaba bahari ko mburengira ngo uwo mushibiro niho tudasha tumenya nani bashira hamwe
ni byiza cyane nkuko ubivuze amashyirahamwe ni menshi cyane yagiye hamwe hano muri Amerika harimo ni ya Diodone yakoze yatuvugane turi kumwe hano muri studio n'amashyirahamwe ashika kuri indwi yarenga nkuko ubivuze hariyo n'ayandi azobandanya yiyongera ko ivyo byo babisigura yuko hariho ubumwe hagati y'abarundi bo muri Amerika ko kumbure amashyirahamwe nk'indwi cyangwa umunani kuri mwebwe bisigura iki kubona mwarashoboye guhuza ayo mashyirahamwe yose
Tunashambana na shimi ani na shimi la reunion 257 kwa yara dufasi jiko gira ngo dushoto kwa huu ra chemba la umtendo discussion ni tuza trumpuga na yuko zoezi hanga wa ni wapo umure tuza trumpuga na dimashira hamu ya tahu izi tu diko turakor ni zigeni za yuko ni kwa shika mali kentaj kote trumpuga na dimashira mashika kura tanda tu changi ndui injira ikiwa wakira muko amashira hamu yosia barundi wa shaka na yosia barundi akure amuri ya tazungu za Amerika barazi zi tu kora kani twaravuga nyina barongozi babyo bamwe muri bo ariko usanga benshi kugira babitahure sikirenga ubureno vuga yuko aba turiko turakorana nabo twumva ibintu kumwe kumva ko bikwiye ko abarundi turi ikintu kimwe tugakora kusenyera ku mugozi umwe rero n'abandi batarabyumva murazi harabo hariho abumva ibintu bukebuke bazovyumva bukebuke dukindi dukora ikintu gikomeye no kuvuga ubuye rero aya mashyirahamwe twavuze ngaha agira ico bita USA Burundian Diaspora Network. Nakuvuga rero kugomba yuko abayandi mashyirahamwe abyumva bumva ko bikenewe bazoheza kumbure baze dukorane ariko ibyo twarabikize kugira ngo tukora ko diaspora yo muri Amerika twakora ikintu gikomeye cyane niyo ntumbero
gusenyera ku mugozi umwe nk'uko bivuze Diodone turi kumwe na muri studio wewe anaba no muri Kentucky Diego ukuntu muri ko murabitegura wewe uri hariya mu gisagara cha Louisville vyifashe gute aho bazo muzokwakirira abantu harateguwe hari inzitizi mu muri ko murahura nazo muri iki gihe mutegura ibi birori
ya nk'uko ashyira hamwe yacurongowe n'aba n'abanyeshuri benshi kenshi benshi tuba ku mashuri so mwaka kanya kuburuhuko nuko twashoboye gusubira muhira ariko turi ruka turondere ibibanza n'uburyo kuko ibibanza byose twarabironse mwaka kanya so turiteguye kwakira abantu bose
ubogira ko utubwira bimwe mu byo muteguye iyo misi itatu nko ku munsi wa gatanu tariki 29 muzokwakira abantu gute hategekanijwe ko iyo munsi
so ku munsi wa gatanu tariki 29 hazoba ariho Miss Burundi USA
kuvuga munsi mukuru gutora umurundi kazi mwiza kurusha abandi
mwiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
ubona nanjye nojamo
wojamo cyakene umva abarundi bose uwo munsi bazoba bari ko ni ikintu kiduteri teka cyane cyane gose kubona baho yaragikoze igikorwa ku mwaka uheze no uyu mwaka ishyiramwe zose ziri mu diaspora zo standard to BDI baho tuvugane Union 257 babonye yuko byoba byoba byiza kugira twese dukorane hamwe kugira dukore icyo gikorwa cyo ko
guhuza barundi
no ku presenta uwo mwigeme akomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika
naje urumva nzogerageza ndaje
karibu
ndabe ko bizokunda urumva ku munsi wa gatanu uwo munsi wa Miss Burundi America niho muzomutora kwa gatandatu naho
naho mu gitondo Union 257 na nizindi shirahamwe twari baragize hazwari programu mu gitondo ya symposium
kuvuga inama n'inyigisho zizotangwa
inyigisho numva tuzoyiga n'ibibazo byerekeye abarundi baba muri diaspora nuko twoshobora gushyira hamwe kugira duteze imbere abajene ama community wacu reka nuko twoshobora gufashanya kugira duteze imbere igihugu cyacu muri kazoza hanyuma kuri uwo munsi nyine mu kumugoro wa tuzadufise itunama y'umupira w'amaguru nuko hazwa ama timu munani yavuye mu state atandukanye muri leta zitandukanye za America ho itimu ya mbere zotora igikombe cha independence y'u Burundi muri America hanyuma ku mugoroba tuzaba dufise umunsi mukuru uhuza amafamilie aba jeune ekana bose abavyeyi guhera ku bana abavyeyi n'abakuze
muzotamba
dutambe tuvine dukine ingoma nkuko nagiye ndi mutimbo nzofata imirisho muti ingoma umva turirimbe ndiri muziki irundi turirimbe urimbo rwacu kwikukira gushika buke
gushika muzokesha rero
tuzokesha uwo munsi turirimba
abazenye ko muzokesha hama kwa Mungu na
kwa Mungu nuko tuzoba dufise akanya ko gusezerana umva duteguriye barbecue sinzi kuno
kotsinya
kotsinya manyama
barbecue no muri Amerika bavyita barbecue ariko urumva musuku kotsa kanya
ekana kazi ki nko ku mukugoroba nka bazosigara amwanya muto tuzo you know tuzovyina kandi umva dusezerana
ndanye mwigina
ivandanye twigina tuyaga ya dusezerana
nziza cyane. Murumva rero ko ari ibikorwa bihambaye bizomara iminsi mitatu mwe mugerageza kuja hamwe nk'abarundi ni igikorwa cyiza cyane. Reka rero murazi kino kiganiro ni kiganiro gihijambo abanywa nyibiragijwe rya America abari muri America mu Burundi mu Rwanda mu mahanga hose kugira ngo nabo nyene baterere bashikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iminsi mwateguye. Tuje ku murongo wa telefone twakire Thierry uraho neza uduhamagaye uri he?
Ego amara neza uriyane ndi butumbura mu Burundi.
Nziza cyane. Ubyumva gute ibi bintu abarundi bariko barategura kugira ngo baje hamwe bibuke igihugu cyabo?
Eko bwa mbere ho ntangure ndanabara mu Burundi. Ndabashimire cyane kuberako jewe kubwiwanje byankoze ku mutima ndabona ko bwa bundi koko ari abarundi bagiye hanze mu gihugu mugabo bagamije by'ukuri guteza imbere akaranga k'igihugu haba mu mahanga hanyuma bakanagiteza imbere gushobora gufadikanya hagati yabo gabashyize hamwe ingufu n'ibintu byiza byatangiye byankoze ku mutima. Ndababwira yuko rero ndabashigikiye ndabateye intege ariko rero batubwiye ko ngo mu bintu bategekanye kuberako twari tumenyereye yane abarundi iyo bagiye kwiga tangi bagiye mu bindi bisogwa mu mahanga usanga kesi igihugu cyabo bacankuru nuka tangi batibagira ubutakigaruka ariko abo hoye harakana umugenzi ajije kuvuga vuze ngo baduce bagaruka gufasha ama community yabo bisigura nibaza ko ari bihugu byabo bamutsemo rero ako kandi ndakumvise na gatiyin ariko nagomba ndababaze mu bigaragara imigambi bafite igaragara ya hafi yo gushobora kugaruka mu Burundi bagashobora guteza imbere igihugu cyabo yobiriyo hanyuma nagomba nongera ndababaze abarafitaniye imigenderanire n'abarundi bari ino kugira ngo bishobore kuborohera n'amashyirahamwe ari ino barafitaniye imigenderanire kugira bishobore kuborohera kumbure gushyikira abanyagihugu bato batino hanyuma jewe nagomba nzozere ndabifuriza gutera imbere ariko kandi ngomba kubabaza akabazo kamwe ni biweje ubuzima babaye iyo bakabona n'ubyino mbega itandukaniro riri kubera benshi batubwira yuko icyo gihugu gihugu ndimo ama opportunite menshi amahirwe menshi babona hari itandukaniro rihari rya cyane. Murakoze cyane oya.
Murakoze cyane Thierry nawe.
Ya Thierry urakoze wagize neza ku kibazo cyawe nko ku ruhande gushyira ngo tuvugane turafise igisata muri mu Gitega cyo dufashe cyane kandi dufise na mission dufise na mission imwe yo guteza imbere aba jeune
ni kuvuga murakorera mu ntara ya Gitega.
Oya turakorera mu ntara ya Gitega hamwe tukaba dufise n'aba aba partners
amashyirahamwe mukorana
nayo ashyiramo dukorana yitwa YBSP iri mu Bujumbura ifasha ugwaruka rwo mu barabara y'i Bujumbura kubaha indya kenshi no kubashyira mu mashure nko ku mwaka uheze Perezida watuvugane Amos Zerimana yaragize akanya ko gushika mu Burundi ekanaji narashyishye mu Burundi ndagenda ashika za Gitega turahura n'abanywanyi bacu eka ni Bujumbura turasangira indya n'abana b'i Bujumbura eka dukene nuko tworonka uburyo bwo gufasha abanywanyi bacu babanga muri America kuronka uburyo bwo gutembera mu Burundi kugira babone igihugu eka bagiye n'intuzeye n'inyota zo kugira bashobora gufashanya n'abanywanyi bacu bari mu Burundi.
Uyari Diodone irakoze umwe mu rubyiruko rw'u Burundi barimo bategura inama izahuza abarundi batuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni kuri icyo kiganiro dusoreje wa makuru yacu kuri isaha. Tubashimiye kuba mwaduze amatwi. Nshimire injeniyeri na Pasteur Gabeho badufashe kugiranya aya makuru muri studio ya Gatani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Ciao ciao.